nagomba kumenyesha yuko igisirikare cy'Uburundi gifatanyije n'igisirikare cya Congo bakorana hifunze amasezerano yabaye hagati y'Uburundi n'igihugu cya Congo kugira ngo bashobore gukingira umutekano ku mbibi dusangiye cyane cyane mu karere ka Kivu y'Ubumanuko. Aho basanzwe bacungira n'ubu barahacungira nta ngorane n'imwe nta mirwano ihari.
Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu cy'u Rwanda ku ruhande rw'Uburundi, hari abasirikare baba barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko byakozwe n'abandi.
Abarundi ubwa mbere hoho ntibagiye ko nk'ubucangero igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibi, umutekano uhungabanya aho duhana urubibi turashyikirwa. Aho rero bisanzwe ibikorwa byakorwa ku gaperi, ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Rero nta bacangiro b'Abarundi bagiye mu Kongo. Ikindi na cumi n'abagiye b'Abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya bashobora kubateza amaboko baje kubishikana. Oya, ibyo bishikanye ntibyaba nabo iyo bikora iyo bafite iyindi ntumbero mugabo.
Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma wanavuze uno musi ati turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'ahandi dushaka gushika Kinshasa, dushaka kugera hehe. Mu minsi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'Uburundi baguye muri ivyo bitero. Abo baba barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute?
Mu bisanzwe umuntu atanga icegeranyo cy'ibyo yakoze ku ruhande rw'iwe, utangiye gutanga ibiharuro cyangwa ibyo ubundi mwariko murahangana ku muri yatakaje ibibiri mu byo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni ukuvuga rero hariho iyindi ntambara yadutandavu n'intambara y'amasasu n'ibindi ntambara y'ururimi yatupaga uyu n'ubu avuga yuko ntakariyo yatakaje, ariko ntavuga ikisima igihugu cya Afurika y'epfo igihe gihuye nazo n'imigoma, urabona yuko cyatanga itangazo ry'ibararabo. Rero niba n'utwite abaprofesiyoneri bavuze ku rundi ruhande, ariko no kuvuga ariko no ku rundi ruhande batakaje kugira ngo mu bisanzwe bigenda. Rero ko abandi baza kuvuga ibyo bakoze ngo ni ku rundi ruhande ntibavuge ibyabo, twumve abari bo abo tujya tubababarira, urumva niho bagarukiriza mu byo mu bikorwa byabo, kandi tujya twumva noneho intumbero bakoresha bihaye ni rero niyo y'ingwano y'umunwa bakoresheje. Rero ntitugenge umuntu n'umwe aba ku gitigiri cy'iwacu naco twebwe turafite nyine tubitanga n'abo tubiha, ntidukunda kunyingira ku maradiyo mbere neza iyo babiraba turabitanga mu maraporo hama bikaguma mu maraporo y'iwacu. Hari nk'umusirikare yitabye Imana arafise umuryango arafise yavuye, tubibwira umuryango n'inshuti z'igihugu twaba tubigenza gutyo. Buri wese twafasha duhindura ngo dusanzwe gukora ibyo twahora dukora. Biri rero mu mico n'imigenzo y'igihugu kimwe kimwe cyose kumenyesha ibi cyangwa biriya bivanye n'abo n'uwo bashaka kubibwira.
Ariko hari iyo miryango yene igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyeshwa.
Nagomba kubamenyesha ni uko mu gihagizi gishika hagi gishika umusirikare hakitaba Imana haba ngaha mu gihugu cy'iwacu, haba aho yarumvise mu bikorwa Somaliya, Congo, Santrafrika, ikari hose barabimenyesha umuryango neza cyane. Kandi n'uwo yitabye Imana uburyo bwose bushoboka baragukora kugira ngo ikiziga gitahukanwe bamuhandane bamufungane iteka. Iteka risanzwe rihabwa umuntu aba yitangiye igihugu cyangwa umuntu aba yaburiye ubuzima bwiwe ariko agarukana amahoro n'umutekano. Izi rero ziraba abandi bacishe nk'uruhamba avuye uko boba batabimenya sinzi icyo bagamije. Kandi nta muntu araza kwitura mu rwego rwo kugira abantu bifate kigeze ngo bareke kubimubwira. Reka noneho izi ntarinda ni kuzarinda n'uko ari waza kubibaza iyo bishyitse umusirikare baba baziyaza iwabo, kuko ngaha barafite umuntu wese ufishe yava mu cyumba n'amatelefoni akabyumva n'imodoka igashikayo ikazanwe n'ababyeyi bagatunganyiriza umuryango uba wabuze kuko umuryango gusa n'igisoma cyacabuze n'ibindi byacabuze bakaza bagasangira umubabaro n'ibindi bikorwa bikurikira bakabisangira hamwe ni ukuri ibyo biri mu mico yacu n'imigenzo ko umuntu aba yitabye imana dufite umusonera asomerwa
mu minsi yahera ijwi ry'amerika ryari ryabajije igisirikare cy'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu minsi iri imbere mwasanze byifashe gute hari abasirikare bariko bavurirwa muri ibyo bitaro bangana gute abavuga ni abo byavuze ko bari bakomereke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi bakaba boba bari benshi
icyo navuga cyo ni uko bwa mbere ibitaro by'abasirikare ni ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare ubwa kabiri kubera kubana neza n'abenegihugu bivura abasirikare bishobora kuvura n'abandi babyitura b'abanyagihugu abarundi ndetse n'abanyamahanga baraza kwizihiza bakabakira neza rero kuba boba hari uwo yabonye abasirikare kumbure barenga cyangwa igitigiri kitari gito n'ibintu bisanzwe ahubwo iyo babona nko kuri perezidansi cyangwa w'akarere cyangwa ibindi bitaro aho byari kuba ibidasanzwe kubona rero abasirikare n'imvuga ku bitaro bya gisirikare atari gake ibyo ni ibintu bisanzwe bashobora kuza abarwaye malariya abarwaye indwara cyangwa abakomeretse bari mu rugo nk'uko nabivuze iyo uri ku rugamba ugatera n'amashuri ukomereka barabaho nabitaye imana bakabaho abagiye aho baca imiro kugira ngo batunganye ndetse no mu gihugu cya Somalia harimo abakomerekera ari baje kwigisitari rero n'abakomerekeye ni haba hafi hari hamaze iminsi imirwano n'ibice batwa ahangana n'umwaka abakomerekera sinoreka kugira ko bitabaye nabitaye imana barabaye rero mu gace k'umwirika y'idasanzwe ni itanzwe kandi igitigiri umurenge wa namba na gato igitigiri sinabaruye ibyo sinavuga ariko ari umurenge mugabo ariho bamaze kurenga batanu batandatu umunani umvaho abo basigaza aho baryama baryamye cyangwa ariko barabakora cyangwa ari nyabuvuzi ibyo bibanza babavuriramo ni ibisanzwe ariko abandi bantu bahanze atari abasirikare bashobora kubura aho baca
ikigiye gukurikira ku basirikare b'u Burundi muri ino ntambara Repubulika Demokarasi ya Congo ihanganyemo n'umugwi wa M23 nicahe u Burundi buzogumayo kuko urumva bo bavuga ko bagiye kubandanya bakora ibishoboka byose bakigarura n'utundi duce u Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwabwo nica
ibijyanye na M23 kandi n'imigwi twebwe ku Burundi tubitwerekeye ndetse tuzibu hanze amaso tuzibu hanze iteye ikinga icyo twagiye tuko turafasha muri Congo tubandanye tugifasha kuko umutekano ku muyo dusangiye urakenewe kandi igihugu cya Congo kironsa amahoro ubayo ronsa igihugu cya Congo kirikira n'ingabanya cyangwa n'akagace ko mu seruko bwa Congo twebwe igihugu cyacu gishobora kuronsa amahoro ubu rero abasirikare b'abarundi bafasha n'abakongomani muri icyo gice agahe yose araboneka kandi yibandanya ikoreka neza umugambi wa M23 na Itunzi watubihije ubwabo ikintu ariko harakora n'ibyo babati niyo bafite inyunganyi yaje twebwe icyo turaba ni uko imizi yose ijya guhungabanya amahoro n'umutekano aho dutumbereye aho twasabye gufasha uje atatugana ugihuka mu byuma by'abasirikare n'ibice bigenda ariko gushika ubu twebwe igikorwa twagiye gukora turakibandanya kandi tuzakibandanya nk'uko amasezerano twasinyaniye abivuga impande zitari ziriya ibindi bikorwa biriko birakorwa biravugwa hirya no hino amakungu ibyo ariko arasaba iki twebwe tubikurikiranira hasi mugabo igikorwa twagiye gukora tukibandanya uko twatumvikanye ko kuko karaharamugana ntibacura umutekano no kubutahari urumva twebwe natwe tugatumvira ikibazo n'icyo gituma icyo twahamagariye tuzo kwa dani ya tuchukua ili kani tukia angura neza ata angura ni ata wikibahamu
Rinaldo Brigaga Gasaba na tuza mvugiri gisirikare chubu lundi tashine kuika nukanya maheshu ya Amerika
ndashimwe nanje ni mwakotu.